Sin ndiyo kubwayo
Dabara mkije mwebge mwese mwahise mwohadio isanganiro mwuhinga abgivyo maharidohinu wimana ama kurunda bashikiri za kuruno mutaga gizgwe ningi ngonguru nguru zikurikira ujejgu mwgui utegura matora mwgisagara chabu jumbura ama garira bagizu mwgui kutereka na ahoba henga miyemri politike mwge wali murayo mabanga mwona mabagira nye ni indi mwgui fasha mwte matora Hanereka nwa makenga, kuri batanu, buri komine bazoba bagize iyo migwi. Ibibanza bishinzemwo amatara genguru januruza mu mabarabara, byaratumye amasanganya gabanuka kubice, birenga 60% kwijana, biremezwa n'utwari igipolisi kijeje ugenzura urujanuruza mu mabarabara. Hoje banki bigwira, aremeza ariko ko hari n'izindi mvo zituma amasanganya gwira. Nyinyifato y'abatwara imiduga canke ubukene bw'ibikoresho kuri lise ya Dama Murumonge abanyeshuri bo mu mwaka wa nyuma bugarije ubuyobozi bw'iryo shure akaba ari nyuma yaho basomewe ingingo y'ubushikiranganje bw'indero yugara Burundi iryo shure ubu ngo bakaba batazi iyo baje kubandaniriza mukanya nido nido ryano makuru isanganiro Dasuye kubaramutsa n'amakuru tuyahere muri politike umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDF dahamagarira abajeje intwaro gufata cyo kimwe imigambwe bataravye uwo barimwo ivyo Evariste Ndayishimiye yabishikirije muri komine Butezi mu ntara ya Ruyigi kuri uw'Imana ayuguruye icese ingoro y'uwo mugambwe muri iyo komine uwarongoye umugambwe SNDF akabona kwiyinda imigambwe idomye ku rutoki bitagenda neza bituma indongozi zikosora
aragenda babwire mwe bagumye abanga imigambwe myinshi ni myiza hari ha abasitanteri impora numva ngo banyima imigambwe kugira manama ugasanga mbere uwo musitanteri ugasanga umugumye abanga none ka musitanteri uzomenya gute ko ari wewe ndongozi uzomenya gute ivyizi kwe gukorera barundi utumvirije abo muhindi imigambwe ivyo bavuga ahubwo bemerere bavuga gira inama bavuge ivyo banegura kugira ngo bikosore regura ingaha kugira ukosore se devudede ntiri ngaha kugira ngo ininahazwe imeregwe neza iri ku rugamba kugira barundi bose batunye batunganirwe igihugu cy'abavukiro abo biyindi migambwe barimo rero mu bategeza gutunga bagatungane iyo rero bari ko baridoga ko bafise ingorane wewe murongozi menya yuko uri ngaho kugira ngo zijya ngorane bafise zihave none ubankiye kuvuga uzotsimenya gute bega kotsimbataza gute demokrasi none gutsimbataza demokrasi nukwanka uri mu wundi mugambo ahubwo uvuga uti ubwo burya nta kintu twibagiye gabasha iyo rero muri mu nama ukavuga uti eh turabico twibagiye muca mwumviriza abo muhindi migambwe ico bavuga mwibagiye mugaca mugikosora ico yituma imigambwe myinshi ari myiza sinze numva umugumya banga yidoga ngo imigambwe yabaye myinshi nagira ndababwire yuko twasanze hari abanyepolitike aho baba ari benshi ariho hambere hari amahoro niho hambere babanye neza nso bari kujyana gayemo
Evariste Ndayishimiye n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe SNDD-FDD muri politike nyene bagiye kuja mu migwi yigenga itegura amatora mu makomine meri ya Bujumbura basabwa kuterekana aho bahengamiye muri politike mu kurangura ayo mabanga ako kamo gategwa na Terence Bizimana arongo mu mugwi yigenga sepi utegura amatora mu gisagara cha Bujumbura hari mu nama yahuje kuri uwa mbere uwo mugwi abajeje intwaro abarongoye imigambwe amashirahamwe hadaharanira ivyicaro vya politike n'amashengero muri meri ya Bujumbura bamwe mu bitavyo nama bafise amakenga kubazo babagize iyo migwi izo bigizwe n'abantu batanu buri komini yo nkuru turaza kuyigaruka ko nyifata itabereye bamwe mu batwara imiduga ukwaga kw'amabarabara ubukene bw'ibikoresho byo gucungera uruja n'uruza n'ingeso y'ukuyigiturire ya bamwe bamwe mu bajejwe umutekano wo mu mabarabara ni bimwe mu bitera amasanganya bikavugwa n'utwara igipolisi kijeje kugenzura uruja n'uruza go mu mabarabara ahanashikiriza ko mu mwaka w'2018 amasanganya yarenga 3,000 no kuva muri Nzero gushika muri Nyakanga uno mwaka hakaba hamaze kuba amasanganya arenga 2,600 Roger Bankibigwira akavuga ko ahashinzwe amatara agenga uruja n'uruza mu mabarabara yagabanije amasanganya kugera ku bice birenga 60%
Hariho uwundi muche ufate kukonu amabarabara medu. Amabarabara usanga atariko ibibintu by'amatara cyangwa ibibintu by'amakamera. Ibyo byose ni imvo zerekana kibarabara naryo ukuntu rimeze rishobora gutera isanganya. Ibi byuko usanga amakinga, abantu, imiduga bigira hamwe urudavaga ruvange ibintu bituma ibarabara uko rimeze riba intandaro y'amasanganya. Kuko urabye ahandi amabarabara ameze neza usanga aho imiduga igira haro kwaho, aho abantu bagira, aho bajabukira, aho amakinga agira, byose bitandukanye ugasanga urujya n'uruza rugenda neza. Iyo ntambwe rero twebwe ahatari hake turayishikako kandi turabona ko bigora ukuntu tubyifatamo tubicungera kabuza k'amasanganya yoba canke yogwira canke aramutse abaye ntiyonone byinshi. Ariko rero sinokwibagira ko hariho n'imvo zifatiye kuri twebwe igipolisi kijweje gucungera umutekano w'amabarabara. Ahanca mvuga ibi by'uko tudafise ibikoresho bikwiye. Ntibagiye rero aba bantu batagira indahiro barenze indahiro barahiye ugasanga bari kubara kibiturire ugasanga ikosa bari bonye mugabo bakavuga bati nofumba atakanote nkagihoza ntacho bitwaye. Ariko rero ni ko reka kuvuga ko aya matara yo kwibarabara yagarutse yasubijwe mvuga gusubizwa kuko yarigeze kubaho hama nka kabiri cyangwa kangahe aragenda arahera ararahengeretera uburira hagarukiye. Turabona ko gira karusho mu gukinga amasanganya kuko mu biharuro twagize twarabonye ko aho atari bayashinze amasanganya yagabanutse ibice 63% ugereranije naho atari bwaje. Ariko kandi niki kintu cyuko imiduga myinshi cyane cyane yo gutwara abantu n'ibintu hamwe transport en commun ishaje cyane kubera haheze igihe atamishasha bazana navyo byaratumye amasanganya agwira. Ariko ubuhoho nibaza ko bigiye kumera neza bukebuke kubera urabona ko imiduga itwara abantu muri rusange ibatwarira hamwe urabona ko irikiragwira naho igitegereke kiri gito.
Hoje banki bigwira yari kuri mikro ya mugenzi wacu Charles Makoto. Mukanya tubandaniriza no makuru mu gisata c'indero.
Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro.
Turabandanya nano makuru. Abanyeshuri bo mu mwaka wa nyuma kuri Sedama mu gisagara ca Rumonge bugarije mu gitondo cy'uwa mbere ubuyobozi bw'iryo shure ngo bubarangire iyo baje kubandaniriza amashure yabo. Ni mu nyuma yahujejwe indero muri komine Rumonge ari kumwe n'intumwa yo mu ntara y'indero ya Rumonge. Bari bajije kubasomera ingingo y'ubushikiranganji bw'indero yugara burundu iryo shure kuva kuwa 23 Nyakanga. Guheze n'inkuru tubaza Jean Pierre Misago.
Bamwe muri abanyeshure bari bugarije ubuyobozi bataka umuyobozi wabo ngo aje ahabona afatikanye n'ujejwe inyigisho muri komine Rumonge babarangira iyo baja.
Yadusaba tutirene ni muturondere directeur nkuko yatwemeje yuko ino shuri izobandanya aduha ibyangombwa bisabwa byose bikwirye atwerekana abo dushobora kuja kwiga bifatanije na directeur na n'ushinzwe serukirindero mu komine kuko bavuze ko akwirikirana ino shuri yacu. Abo rero badufasha kugira ngo ubuzima bwacu bubandanye kuko murabona n'ingeje cy'amashuri cyatanguye kandi mwanyu uri kwatujana.
Abandi ngo ntibazi nahandi boronderera ico gisata.
Twebwe ubwabo nibatwereke iyo tuja aho bo babazi hari shuri yemewe kuko igisata turimo barakizi aho cyo bagisigaye bazi bahadutware tugende tuhaze ntidusubire kujuraguri kukundi.
Abandi nabo hampande y'amafaranga yo gupanga mu mihana bari bamaze gutanga baririra. Minervale yabo bari bamaze gutanga bakibaza iyo boja gusaba ishure atana bilote bafise.
Ntitubona tuti Minerval zosubizwa bizogenda gute? Izo ni ngorane tugenda tugira ama bilete hoho kwatubwira kugenda directeur ntitumubona tuzokura ama bilete tuzosabisha iki aho hantu bari ko baratubwira yuko tugenda.
Umuyobozi w'imfata kibanza kuri iryo shure tumubajije yavuze ko nawe yatangajwe niyo ngingo akavuga ko abayishikirije kuri uyu wa mbere bemeye kumuha umubonano kuri ivyo. Remi ndayikengurukiye jejwe indero muri komine Rumonge yari mubashikirije iyo ngingo tumurondeye ngo atubwire icatumye ingingo yafashwe kuwa 23 Nyakanga guheze ishikirizwa uyu munsi. Yatubwiye ko afatiriwe n'andi mabanga. Iyo shure nimwe muri 19 zafatiwe impapuro zakorewe ko ikibazo ca leta c'umwaka uheze Feuille Rose ngo hakaba hari ivyayo mashure ari karatohozwa ko. Jean Pierre Misago muri Rumonge Radio Isanganiro.
Arakoze Misago makuru ajanye n'ubutunzi naho imiliyadi zirenga 157 n'indwi z'amafaranga y'amarundi nitwo turusho twatanzwe ku mashyira hamwe ashika 30 yemerewe uturusho hagati y'imyaka y'ibihumbi 2009 n'ibihumbi 2017 nkuko biri mu cegeranyo c'ikigo apicishinze korohereza abanyamitahe ku rubuga rwayo muri ayo apingo yatanze uturusho turi ku rugero rwa 11% muri iyo myaka nyene imiliyoni zirenga 240 z'amafaranga y'u Burundi niyo yarishwe ku mishahara ibyo bita impôt sur le revenu mu gifaransa amafaranga yerekana ico amashira hamwe yemererwa aterera mu buzima bw'igihugu mihaye kanyange turi kumwe hano muri studio arabitubwira
Ego Francine amashirahamwe ashingwa biciye mu kigo cyorohereza abanyamitahe API aragira ica terereye mu buzima bw'igihugu haba mu gutanga ubuzi canke mu gutanga amakori n'amatagisi nkuko tubikura ku rubuga rw'ico kigo API mu cegeranyo cinge n'itegeko rijanye no gushinga imitahe Yashizwe mu ngiro casohotse mu mwaka uheze wa 2018 cerekana ko ku mashirahamwe 30 ico kigo casuzumye mu mashirahamwe yaronkejwe uturusho kuva muri 2019 muri 2009 gushika mu mwaka wa 2017 amafaranga arenga miliyoni 240 z'amarundi niyo leta yinjije yavuye ku ikori kumushahara Ico cegeranyo kikerekana ko mu myaka ya 2019 mu myaka ya 2009 na 2010 yatojwe ku mushahara yegereza imiliyoni 37 z'amarundi mu mwaka wa 2013 yaragabanutse hamwe na 2015 ngo biturutse ku bihe igihugu cari kirimwo ariko rero mu bihumbi 2017 Ayo mafaranga kumushahara ikori kumushahara ryarasubiye riraduga rija ku miliyoni zirenga 36 muri ico cegeranyo kandi ca API cerekana ko kuva mu 2009 gushika muri 2017 uturusho twatanzwe turenga imiliyaridi 157 muri ayo rero API ngo yatanze uturusho turenga imiliyaridi 17 no kuvuga ibice 11% nayo uturusho twatanzwe n'izindi nzego ngo turenga imiliyaridi 140 mu mashira hamwe rero 30 yahawe uturusho yasuzumwe n'ikigo API ngo basanze akorera mu ntara 5/18 zigize u Burundi 22 muri ayo ari ku rugero rwa 73% ngo akorera mu gisagara cha Bujumbura ibice 40% vyayo mashirahamwe ngo yashinze imitahe mu mahinguriro hagakurikira ayakoreye mu gisata cha mohoteli ku rugero rwa 23%
Mireye Kanyange urakenuye ariko uradushikiriza uturusho twabonetse mu mashirahamwe yemerewe gukora mu Burundi n'ikigo API tukaba twari kumwe hano muri studio amakuru yacu arabandanya abarundi barenga 77 bagizwe n'imiryango 225 nibo bamaze guhunguka hanini bava mu gihugu cha Tanzania bishikirizwa hano umuyobozi mukuru w'igisata cyo guhungura impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati Nestor bimenye imana akamenyesha ko igitigiri c'ibihumbi 2000 c'abarundi batahakundwa kidashika nkuko bari bavyumvikanye yaba muri ya nyabutatu canke inyabubiri tumukurikire
kugeze uyu munsi ku tariki 7 z'ukwezi kw'icumi abarundi bamaze guhunguka bangana n'ibihumbi 77 670 abo bakaba bagizwe n'imiryango yababa 225 960 muri abo barundi bahunguka abenshi baza bavuye mu gihugu cya Tanzania mu makambi ya Nduta Mutenderi na Nyarugusu hama bakaba baza kugushaka abahunguka baza kugushaka nkuko amasezerano mpuzamakungu abivuga kugwa rero byo guhungura bahungutse tukaba tubikorana n'ishyirahamwe mpuzamakungu hashe twisunze amasezerano nyabutatu twagiraniye na igenekerezo rya 2008 kwezi kwa gatatu 2018 ego ubu guhunguka biri ko bigenda neza nubwo agahazi ko katabuze mugabo ako gahazi tuzoyagana hashe hamwe n'ibihugu byaduhereye indara abantu kugira tubiko kava mu nzira
ibitigiri biracari ibihumbi 200 kundwi canke haza bake canke haza benshi gusumba
gitigiri by'abaza ubu ntibariko barashika 2000 mugabo icipfuzo cacu mbere n'umwumvikano twa twagiraneye na HCE hamwe n'igihugu ca Tanzania haba mwaje amasezerano nyabutatu haba no masezerano igihugu cyo Burundi cyagiraneye na leta ya Tanzania kwigenekerezo rya 2022 ukwezi kwindwi 2019 twifuza ko hotaha 2000 kundwi no kuvuga ku ngero imwe hakazi igihumbi haba ihungura kabiri mu ndwi mumva bacha bakwira 2000 uburo nti bariko barakwira insiguro ubunyene ntitwoca tuzitanga turinde tubanze tuvugane na HCR hamwe n'igihugu cha Tanzania hama duheze turonke insiguro kuko abiyandikishije kugira batahe bariho no mu rugendo twagize ku matariki navuzaho hejo twarabonye ko ari intonde z'abiyandikishije barindire gutahukana ko rero umunsi badashika 2000 kundwe turarindire tuzosubire tuvugane na HCR na Tanzania tumve ariko abariko baraza bose ko babangana kose turabakirana iteka tukabasubiza muzabo
uracha kugacana yandi munino
amahiganwa atatu atandukanye ni yatunganywa buri mwaka mu ishira hamwe rya rugby mu Burundi aha bayitabira baba bavuye mu burere butandukanye bishikizwa n'urongo ishira hamwe rya rugby mu Burundi Albert Havyarimana amenyesha ko ubukene bw'uburyo bwo kwitabira amahiganwa mpuza makungu n'abahinga banonosoye ivya rugby ari zimwe mu ngorane zihanze abakina ugo rukino hano mu Burundi tukaba tubikurikira muri no bucana yandi nkino twateguriwe na Jean-Marie Vianenge ndakumana.
Urukino rwa rugby ngo rwatanguye gukinwa mu Burundi kuva mu mwaka w'1970 ruzanywe n'abasoda bava mu gihugu cy'Ubufaransa aho ngo rwagiye ruhatera imbere buke buke ku buryo ubu buri mwaka hasigaye hatunganywa amahiganwa atandukanye ivyo bigashikirizwa na Albert Havyarimana arongoye ishyirahamwe rya rugby mu Burundi.
Amahiganwa dutunganya ni menshi hariho ico no kwitara base ya vyose ni championa ihuza ama club yose yo mu gihugu ibindi dutunganya navyo nuko hariho ama tournoi dukunda gutunganya hariho tournoi nk'ubu ya rugby ya set twatanguje premiere edition mugabo igiye kuba ku mwaka ku mwaka hagaca habaho na yandi maturnwa akarorero no baha nk'ubu turafise nka tournoi ya rugby beach nk'iyo ya rugby beach turaraba date ikwiye kugira twitegure hanyuma tuba dufise au niveau ya ma equipe nationale turafise tournoi ya mibashakane twaragize ingorane umwaka twategerezwa kuja Lesotho turitegura kumva zitatu vuye ko umwaka ntitwashoboye guparticipa mugabo kome twasivyo twaciye turaba ko hari yindi tournoi ihuza ama equipe ava ku isi yose iba ku mwaka ibera Nairobi bayita Safari 7 ubu rero niyo turiko turitegura kugira zoyijemo
ubukene bw'ubu yo hamwe n'abahinga banonosoye ubuhinga mu bijanye n'urukino rwa rugby ngo ni zimwe mu ngorane zihanze ishyirahamwe rya rugby mu Burundi nk'uko Albert Havyarimana arirongoye abishikiriza.
Turahura cyane cyane intambamye z'uburyo cyo ni cya mbere tugahura n'intambamye zuko shobora gusanga tudafise ababinonosoye intambamye tugifise ngaha mu Burundi. Rugby hariho abantu bagifisa akantu mu mutwe bibaza ngo rugby n'urukino rurimo violence mugabo ku muntu amaze kuja gukina umukino wa rugby canke kuja kurorera kenshi umukino wa rugby baramaze kubona yuko ivyo bintu atari vyo ari umukino nk'uwundi umuntu ashobora guhinyagara kujya nk'uko muri football umuntu ahinyagara umuntu ashobora gukomereka kujya ko muri volley umuntu ashobora gukomereka izo nizo ntambamye nyamukuru twe dufise.
Uwarongo ishyirahamwe rya rugby mu Burundi atera kama abakunzi b'inkino muri rusangi n'ubushikiranganje bujejwe iby'inkino kubafata mu mugongo mu mahiganwa atandukanye batunganya hamwe no kubafasha kumenyekanisha ugo rukino.
Urakoze Vianne ni hano duce dusozerera makuru twari twabateguriye kuri uno mutaga nk'abandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye nshimira na Dohine w'Imana yari mu buhinga bw'ivyuma mwese mugire umutaga mwiza.